mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumena Joy Diane na Hazindongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Bigiye kutugora ico dusaba nuko bo yireka ikidegemvya kandi ma radio yose kuko yari radio ifasha abanyagihugu benshi twaronka kamakuru menshi.
Ndabaye cyane gose kuko iradio ijwi rya Amerika yadufasha cyane kuko twahumvira ibiganiro byinshi n'amakuru menshi atahuye gamiye.
Bo biraba bakadufasha kuko yari iradio ivugira ko bose yumviriza bose kugira tugume twumviriza amakuru atandukanye. Niyo radio dufise yonyene ngaha mu gihugu iduha ibintu bitandukanye.
Aba ni bamwe mu banyagihugu wo mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi bavuga uko biyumva inyuma yaho ijwi rya Amerika ikatiwe imirongo ya FM mu gihugu c'u Burundi ni mu kiringo c'amezi atandatu bidahindutse kuva kuri no wa mbere. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko ahanini murabihagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make kukuru nuwa munga abasirikare ba Kenya bashika kuri ndwi bishwe abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero cha bombe cakozwe ku muduga w'igisirikare hafi kigwati cha Somalia cha Doble ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa vyo kugenduza ako karere mu ijoro aho wasamburwa bikomeye n'iyo bombe. Umusirikare wa Somalia atashatse kuvuga amazina yiwe hatangaza ko yabonye ibiziga by'abasirikare ba Kenya indwi hamwe n'abasirikare babiri bako mereke cyane yakeka ko bubara wo muri Somalia umugwi w'abarwanyi ba Al-Shabab bayitereye ico gitero yamara ko baritabiri bariyitereye ico gitero yamara bo bavuga ko bishe abasirikare 15. Igisirikare ca Kenya ntikiratangaza makuru y'igitigiri nyacu c'abasirikare bacu bo baraguhitanywe n'ico gitero. Alexei Navalny umunye politika atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane mu Burusiya yaraye arekuwe n'igipolisi cyo Burusiya nyuma yo gutabwa muri yompi. We n'abamushigikiye amajana n'amajana bose bafashwe bari mu myerekano yo kuyamiriza iyimikwa icese rya perezida Vladimir Putin muri manda yiwe ya kane. Ibiro vyo kwimika perezida Putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanije kuba kuri uno wa mbere. Imyirekano rero yo kuyamiriza ivyo birori yari yateguye ku mugwa mukuru wa Moscow no mu bisagara 90 by'igihugu c'u Burusiya. Navalny yanditse ku rugaga rwe rwa Twitter ejo ku munsi wa Mungu avuga ko yarekuwe aho mukibuka ko yari yatawe muri yompi ku munsi wa gatandatu. Na dijugi Amerika mwahora mwumva ku mirongo ya FM 94 n'ibice 95 94.5 n'ibice 2 mu Burundi mugiye kuzamura yumvira ku mirongo ya shortwave ku buhinga bwa none kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuri Facebook yacu VOA radio yacu mu kurindira ko ibihano yafatiwe n'urwego rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC bivanwaho. Ariko mu Rwanda ho muracatwumva kuri FM 104.3 co kimwe no muri Congo.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC guhagaritse kuri no wa mbere imirongo ya FM ijwi rya Amerika isamira na ko ibujumbura mu Burundi no hagati mu gihugu cyose cy'u Burundi ni mu kiringo cy'amezi atandatu atagihindutse. CNC ivuga ko ijwi rya Amerika ari amakuru yatangaje atari yubahirije amategeko yo kumenyesha amakuru. Bamwe mu banyamakuru mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi bavuga inyijwi rya Amerika bemeza ko ino radio batayumvise mu kiringo cy'amezi atandatu ari byinshi bazohomba kuko ngo yari mu yituma bamenya amakuru avugwa irya nino. Reka tuwumvirize kuri mikro ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Tugiye kubaho ubuzima tutatahura kubera yuko ni radio twahora turonka kamakuru twamenye igihugu cacu aho kigeze mugu uye bigiye kutugora ico dusaba nuko boireka ikidegemvya kandi ma radio yose kuko yari radio ifasha abanyagihugu benshi twaronka kamakuru menshi ntibigiye kutworohera na gato kukumengana ibintu bice bijamwe igifungu ke nibareke tumenye aho tugeze nibatureke tumenye iterambere ryacu nibatureke nivyo dusavye bwoba kuko cumengana ibindi bintu bije gukuvuga nyene ayo matora nukundi kuri banse ko kumenyekana nukundi kuri banse ko natwe tumenya banse ko tumenya aho ivyacu bigeze nibatureke batuvugire nkuko vyahora kare nta kibi na kimwe VOA igira
nokuri iyo ngingo nayakiriye numubabaro mwinshi kubera ijwi rya Amerika ryaradufasha nkato bibabene gihugu batoyi kumvira ibyagwa mu gihugu cyose kugiye ngo arama radio menshi azosamirana nuko ataradushikira aho dushaka ako voix d'Amérique no kuri yahoradishikira tubabene gihugu batoyi tuba mu micungara mitoyi tumva twara tuyumviriza gose ariko ubu tugiye kuba nk'abantu batumvika iyagwa mu Burundi mu gihugu cyacu nka jewe nk'umwe ne w'umutoyi nubona ko afashe iyo ngingo bo kwisubira ko n'ukuri mu kiringo cy'ukwemeza ibwiriza shingiro bo duho umwanya n'ukuri iyo radio hari dufasha gose kwa twumve ibiyagwa hijya no hino rero cyo dusaba twebwe abene w'atoyi ko bo yugurura
ko munyagihugu ndabaye cyane gose kuko iradio y'igi America yadufasha cyane kuko twahumvira ibiganiro byinshi n'amakuru menshi atahuye gamiye no kuvuga kubwanje fise umubabaro utagira ukungana icyo saba no saba yuko leta yoraba ingene subira mu ngingo kugira dushobore gusubira gukurikirira radio ya Amerika kuvuga ubu unye sinzosubira kumviriza amakuru atosoye canke numve vyumviro biva mu banyagihugu
je na byakiriye nabi gose kuko bisubiza inyuma demokrasi bisubiza inyuma ubwisanzure bw'abanyagihugu bisubiza inyuma ukumviriza inkuru zitomoye z'abanyagihugu bisubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu eka ni byinshi bisubiza inyuma igitima jembo nako atari ingingo nziza ku gihugu ari ingingo igiye kuducanishamo n'andi makungu nacyo gituma mbona ko leta niburi iyo hagarika iyo ngingo kugira ngo igumane imigenderanire n'igihugu na kare mu kindi bavuga ngo nyamwigenda ko ntari miri impeshi
ubuye bahanye umunyagihugu cyane cyane gusumba iradio agahombo ni cyane nuko leta mu gufata ingingo yoza irabineze y'abanyumunyagihugu mutoyi kugira ngo imitima yabo itekane hariho amaradiyo yugawe hongeye ko yandi maradiyo yo hanze yahora dufasha turababaye cyane gose kuko ubu nta kintu na kimwe tuzomeka yo kiraba mu gihugu nico gituma dusaba ko leta yo kwisubira ko igakuri iyo ngingo tukabanda yatwumviriza ayo maradiyo kuko yadufasha cyane kuduhumuriza imitima cyane cyane ibikorera mu gihugu bigatuma rero uno munsi abanyagihugu bacagira ubwoba bakabona yuko hari ibintu kinyegeje inyuma y'ibyo bintu byo kugaya ma radio bigatuma imitima ihagarara batamenya ikiwo kiraba hijya no hino
yari radio imfasha kumviriza amakuru atandukanye n'ayandi nari nsanzwe ndiko ndumviriza igihugu cyacu cy'Uburundi kivuga ko ari igihugu kiri muri demokarasi hama nayo demokarasi ni kuvuga yuko abantu wumviriza ivyumviro bitandukanye naje nkaba nari umuntu akunda kumviriza ivyumviro ivyo ngahari vya hari mu bantu bakuru n'ukuri bagiza gahombukanya cyane birambabaje gose nimba vyashoboka bo biraba bakadufasha kuko yari iradio ivugira ko bose yumviriza bose kugira tugume twumviriza amakuru atandukanye niyo radio dufise yonyene ngaha mu gihugu iduha ibintu bitandukanye
Nuko rero barabanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bariko baravuga ku ngingo y'ugwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi yafashe kugara ijwi rya Amerika guhera no wa mbere ama FM yayo mu Burundi muti abo hagati mu gihugu nabo bavuga kwiki kuri no ngingo mugenzi wacu Chris Munezero ako kabazo yakabajije abanyagihugu bimakamba bumviriza ijwi rya Amerika reka twumve uko bakiri no ngingo
yengende yakire na ipfa makweri kuko amakuru yatumenyesha twaromva amakuru yo hijyano hino bumva abacyafate nk'iyo ngingo umva hari umunyagihugu yonezeza kandi yakumviza amakuru hijyano hino nk'iyo tujyamira ko yatangaza amakuru nk'iyo radio prema yatangaza amakuru neza kandi beshi bayakunda kuyategeza cyane sinzi nk'abandi ku cyumba cyanze bwa kandi bampomvi
nda yakiriye nabi kubera yashikiza amakuru meza cyane kandi ni byiza cyane dushikiza byose cy'u Amerika
none ubafata uwo murongo bakawogara atakoze abo bakoze canke atakuriko atakimo cyo kiko yavugwa atakubeshya kuri imwe boteza gukora ikintu bipanye nico niko zabakoze ukuri kwavuga uko kuri hama ari kinyamo nacyo nacyo bakagihanura kikava mu nzira
aya twabwo tuyakira nabi gusa mu kuyakira nabi kuwacu utandukanya n'umuntu umuntu wayikundiye radio birakubabaza utayikunda naho utezo bati ni banyabusa kuyugaranye nzohomba rwose mugabo ngira bazobiha inyanyura munyu
kubera naho namenye utuntu two hirya no hino nzampombye information
mu gihe kimyesha makuru gihagaze ihomba byo ntibibura vreme mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose si bingorana makuru nshya kuyamenya cyagorana gusura kuronka
hari ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari abarakivutse uhuye rero murumvise ijwi rya Amerika bikacha bisa kumenya iyo nkuru ngiye nava kashobora gushikiza abandi batarumvise bye nava cyase kuvuga ngo ahamugaba hari bakayivuga urumva ahubwo n'ubuhombe
iradio ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashobora kunyigisha ujya ukasangira mu iramwonone nico gituma cyeno shobora kuvuga ati nta ngorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atashotugira Pwecho nacho tugi nukuvuga baire kuyikagoma ikora twebwe nta ngorane tutagezwa kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakuguruye je nkumvi iguyemo ntegezwa kuyitegeza uko vyahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona amunca makeleta hanini
boye nyimaze gufatwa nukuvuga imaze gufatwa hacaba iki hacaba kumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana kubujyo icyo kintu cyabitundi kigatoyego umute
nka leta bon nkuko yafashije ngingo yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi bitu yaba yarafashe kugira ngo yakupe mugana nyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva subati kuri seki kuri prokote yabwo yaba yikufye ariho profi wabo numva ihari hari ikintu cy'ingo cy'umuco kitarimo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha makuru ku isi yose mugabo akacyashimira kuyakupira kandi twari dusanzwe dukuraho inkuru kwa mu radio bakacyashimira kuyakupa ndumva harimo ibintu bya fru
gituma tazoshika hari ifisi abanywanyi beshi abanywanyi bazoshora kubaza hama badutorere gituma cyo kimwe no vuga nuko bene ama radio bo kwihangana bazoca babivamo nti wasuye kurondera iryo tri gusa bazobirondera mugabo mu nyuma ntibadoca bagabanya kubyo bahara badushikiriza ubwo bazokongereko kubera umuntu azize ukuri ntacyo bitwaye
agiye makuru ntanze wasubira kumva nanze cyo mvuga nzobampombye iyo ubijanwe niyo ngingo izofatwa ejo ndibaza ko leta iryo jamu ryo kugarira radio yo yihagarika mu kutangaza makuru ntiturira ivuga amakuru aba yabaye kandi amakuru batohoje cyo gituma mvuga ati rero iyo ngingo bomanza kayibangiye umaze gufata ingingo ugacubira ko wuga ikintu n'abanyagihugu umva ntibagwa neza gusa nuko ataba bafise icyumviro ngo bagiserurire umva radio baba basiruye kwicyumvira cyuga n'umunyagihugu nawe muto muto umva icyumva ashaka gitura he
banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 7325 9685 9815 11995 guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,500, 15,675, 17,530 naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,470, 9,170, 10,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Nuko rero bakunzi b'ijwi rya Amerika muryumva muri mu gihugu cy'u Burundi murumvise imirongo muzoza muradukurikiranira ko gushika aho ino ngingo izovanwaho n'urwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi. Usibye rero iyo mirongo ya shortwaves turi kandi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ibiganiro byacu bitandukanye bigiye kuza biraba live kuri Facebook yacu. Muzoze rero muraguma hagufi yacu nk'uko mwamye mubikora. Amakuru avugwa mu gihugu cy'u Rwanda naho mu gitondo cyo kuri wa mbere abagize umuryango wa nyakwigendera Sinapo Rwigara bitavye ubutabera ngo baburanishwe urubanza mu mizi ku vyaha byo guteza imvururu canke imidugararo muri rubanda. Ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa.
Bombi mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shima Rwigara mu mvura y'ubujojoba yitwikiriye ku mutwe igikoresho cy'amadosiye yifashisha aburana, agacupa k'amazi mu ntoki n'isaha ku kuboko. Nyina nawe Adeline Mukangemanyi Rwigara n'amadosiye mu ntoki. Buri umwe arinzwe n'abacungagereza babiri babiri. Uko niko abaregwa binjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru. Ubarebye ku masura barakomeye ariko nanone mu ngano barananutse. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha kimara guhamagaza baregwa akabamenyesha imyirondoro yabo n'ibyaha burunga akurikiranyweho byahise bica amarenga ku idosiye ishobora guhindura isura. Amazina nka Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigaruba i Toronto muri Canada n'abandi bavandimwe barimo Saverine Mukangarambe uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyanwa uba mu Bubiligi na Jean Paul Turayishimiye uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo biyongereye muri iki kirego. Bitandukanye n'uko byumvikanaga mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, aba bavugaga ko baganiraga n'abaregwa ku matelefoni ari naho hakomotse ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda bigasa n'ibigarukiraho. Ubutabera bw'u Rwanda burafata abavandimwe bane ba Diane Rwigara na Adeline Rwigara bari mu mahanga nk'abakurikiranywe bihisha ubutabera. Nubwo nta byinshi byavuzwe kuri iyi dosiye kubera urundi rubanza mu rukiko rw'ikirenga Maitre Gatera Gashabana yasabye kubanza kujya kuburana, umucamanza yavuze ko ubusabe bw'uyu munyamategeko umenyerewe mu manza zikomeye yifuza ko urubanza rw'abari mu Rwanda n'abari mu mahanga zatandukana. Nubwo umucamanza yavuze ko azabisuzuma mu iburanisha ritaha, Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barifuza ko urubanza rwaburanishirizwa hamwe. Barasaba urukiko gutegeka Madame Tabita Gwiza, Jean Paul Turayishimiye, Saverine Mukangarambe na Edimo Bushayija bakunze kwitasa cyanwa bari mu mahanga bakazita ubutabera bw'u Rwanda kuko ngo ibyo bakoranye nabo mu muryango wa Rwigara bifitanye isano. Kuri aba bane bari mu mahanga nta nyito y'icyaha kuri burumwe yigeze isobanurwa. Umwari Diane Shima Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda rero rw'icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanya ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2017. Ubushinjacyaha buramurega ko mubu yasinyishijemo hagaragayemo n'abapfuye. Aregwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka mu biganiro yagiye yagirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka ntabigereho. Ku ruhande rw'uyu munyapolitiki avuga ko ibyaha byose aregwa ari ibya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigizayo. Nyirumubyara Adeline Mukangemanyi Rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be b'abahanze barimo murumuna we Tabita Gwiza ubi Toronto muri Canada. Mu myiregurire yavuga ko ibiganiro kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekerezaga abavandimwe akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo we Assinapol Rwigara mu ntangiriro za 2015. Adeline Rwigara kandi arisangiza ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be, avuga ko ubutegetsi bw'u Rwanda ari bubi buyobowe n'abatutsi bwamwiciye umugabo. N'ibyaha nawe avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Kubera urundi rubanza rukomeye Maitre Gatera Gashabana yagombaga kuburana mu rukiko rw'ikirenga, byabaye ngombwa ko umucamanza mu rukiko rukuru asubikura urubanza. Maitre Pierre Celestin Buhuru yari yunganiye umunyapolitiki Diane Shima Rwigara. Iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa, abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa Rwigara, abadiplomate bazimwe muri ambasade mu Rwanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ikigali Maitre Bernard Ntaganda washinze ishyaka PES imbera kuri ryacitsemo ibice itangazamakuru n'abandi. Haribazwa niba koko abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye bashobora kuzatumizwa n'ubutabera bw'u Rwanda kuburanira urubanza cyangwa se niba urukiko ruzafata umwanzuro wo kuzababuranisha badahari nk'uko byagiye bigenda kuri ba General Faustin Kayumba Nyamwasa. Ikizakurikira gishobora kuzamenyekana mu iburanisha ritaha ry'imure ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatanu. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukurikirana ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifise ikibazo, mwakurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves, guhera saa 11 n'igice kugeza saa 12 zo mu gitondo. Mwotwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, hamwe n'9995. Guhera saa 10 kugeza saa 12 z'ijoro mwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9,470, 17,070, 13,630. Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dusubire mu gihugu cy'u Burundi tubabwira ibyindero. Ubu naho abanyeshuri baheruka gutangura mwaka w'ishuri muri kaminuza y'u Burundi basaba ko ingurane y'amafaranga ibafasha mu kubaho bemerewe na leta buyironswa amaguru masha. Ni mu gihe bamwe bamaze guhagarika kwiga, abandi nabo bakavuga ko bashobora guhagarika umwanya n'umwanya. Inkuru twategure n'umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika y'i Bujumbura, Diane Ndonse.
Ukwezi kuraheze umwaka w'ishure muri kaminuza y'u Burundi utanguye. Abanyeshure batanguye mu mwaka wa mbere bavuga ko batorohewe mu kubaho. Ivyo bikava ko batararonswa ingurane y'amafaranga 560,000 ku kwezi bemerewe na leta. Kubw'ivyo harabaciye baja gukota amazu hanze y'ikigo cya kaminuza. Aba ni bamwe ijwi rya Amerika ryasanze ku gacimbiri Kanyare ku mutumba wa Kiririvugizo uri muri komine ya Mukaza y'igisagara cya Bujumbura.
Ingorane nyine irahari kubera natwe twayituzi yuko ariyo bazashika baduha tugasha twifashishamo. Urumva usanze warazanye nk'utuntu nyine ko kumarira nk'ukwezi kumwe usanga nyine bikugoye duheze batarayiguha wocha nyine usubira muhira.
Tuguma twiyumvira iyo usanze ufunguye uno munsi uriyumvira ati none nk'ejo ko atabindi mfise bizogenda gute. Tuhagumara tugira ubwoba tuvuga ati hamwe tutoyaronka ko twashobora kuguma twika.
Kugira umunyeshure ashobore kuronswa uburaro mu kigo cya kaminuza asabwa kuriha amafaranga 50,000 buri kwezi mu kurindira ko leta ibaha ingurane bemerewe. Aha rero harabatashoboye kuyaronka bahagaritse kwiga. Ariko umuyobozi w'igisata cy'uburaro muri kaminuza y'u Burundi Anatole Nzinahora avuga ko badatahura igituma abanyeshure badatanga amafaranga basabwa kugira bashobore kuronswa indaro.
Haruwarishe yabyumvise, harabandi batashaka kuriha sinzi impamvu. Twasavye 50,000 ariko twaravuze yuko nuwo bararonse na makeya yo barayazana. Abo rero jewe sinumva impamvu tubashira ku nguvu. Udashoboye kuyariha arashobora kwibera mu muryango cyangwa abandi yikoteje inzu, kuko n'abanyeshuri bo mu wa mbere bo mu bindi bisata batashe bashikira mu buraro arafise ahantu baba hanze mu makartie. Nabo rero udashoboye kuyariha arashobora kuraba haba arabakaje hafi ya campus Kiriri akakurikirana amasomo ariko abahanze.
Kuri ibi abanyeshure bavuga ko baje gutangura ishure ku nteguro yuko bazoshika baronswa ingurane ya leta. N'abakosa amazu hanze y'ikigo cya kaminuza bavuga ko ariyo bazigamwe uburaro n'uburamuko.
Kandi nicyo cyanatuma n'abavyeyi iho kwitegura imbere y'igihe. Hari umuntu ushobora gusanga umuvyeyi akadandaza nk'ibitungo umwana wanje agende ku ishuri, mugakora baravuze ngo ashikira indani muntu ze muri campus ntiyaba kimuheza n'ivyo bintu njye kugenda giye agacagenda ko nyene ngo azakugaburirwa kubera iyo ntuzi zo fakite bari babahaye cyabazi ko nyene gushika gwatanga senkanye cyabateke barata tuyabitugiye atayatashe rigenda giye buzima buranani.
Wewe ko wagumye ngaha wewe byifashe gute?
Oje kubera niga bari bampaye kirundi Swahili muri pe. Nayinzi ko nzoshika mpanga. Mugabo nkapanga kuri Prebourse hamwe batoyima. Na je notekera mu bandi mu minsi mike. Kubera utuntu nazanye naye nagerageje kuzana nk'ubududu ibiharagi ibintu yene by'ibifunguko. Mugabo vyahetse. Hanga batoyima gusubira makamba ungiye gutora yindi rasyo. Na je notera ntaha.
Abashoboye kuronka aya mafaranga 50,000 basabwa kuriha bamwe bahisemo kujya kwiga mu mashuri yigenga. Hari n'abandi bahisemo gushikira muri ico kigo ca kaminuza.
Je nahisemo kuba ndatangaha kubera ahantu nari nashikiye mu Carama. Kuva ngaha ku Mutanga muri campus Mutanga, uje hari ya mu Carama je nabonye usaba déplacement ndende nyene, fata ama bisi abiri yose. Rero nararavye nka bisi no mfata ku munsi, mbona umenga cyo bari kirenga. Niyo mpamvu navuze ati reka ubu mwanya preburus taraza. Mbe ndagorana amahera hanyuma shobore kuba ngaha nyene ndihe mu bandi. Njabore kuronka nutwo nyene fungura kugira preburse niyaza shobore kuriha nyene ayo maherano banaraguranye.
Uko biri kose aba banyeshure basaba kwiyongurane yo kwihuta kubashikira.
Saba yuko iyongurane boinyarukana kuko nkuri twamaze kumererwa nabi kuko kuva twashikiye ino nta kintu twovuga ngo turaronka kuko nkamwe uburyo bwohera burundu ntamwe umuntu wasanga yasubiye muhira hama ugasanga biramugoye kuzokongera kugaruka.
Urongoye uburaro muri kaminuza y'Uburundi Anatole Nzinahora avuga ko uwo vyogora cyane kubaho ashobora kwegera ico gisata vyongeye kwiyongurane bakiriko barayitegura.
Leta rero atudufaranga ishaka kuzobagurana ntidutanga batabanje kukuraba ko hakwije vyangombwa. Hariho ikintu bita amafishi impapuro bagomba kuzuza kugira bimenyekanishe bita fiche d'identification, hakaba n'icyo bita contrat de bourse iko ari urupapuro bandikiranira basinya bemera iyongurane. Urumva rero leta ntisha kuyatanga taba izo bintu bitabanje kuboneka ariko ubunye bariko baravyuzuza ribaza yuko nkuno munsi bihera hanyuma rero acatangwa uburyo bwo kurondera iyo ngurane itwa pre-bourse. Aho rero muraba ukuntu bigenza ufise ikibazo arashaka kuza akambwira ati ciwe mfise makeya vyo 50 ndaronka mugabo nzoronka yandi nzo yaronka mu minsi za canke gute cewe nkaba mbona rewe uko bazoshobora kuriha niho no twovugana. Umva nta uraza kundaba.
Ugutanga ingurane ku banyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi gutanguranywe n'uyu mwaka w'ishure. Iyi ngingo yafashwe mu gihe baronswe ifashanyo ya leta batazosubiza. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Abanywanyi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yoba ifise ikibazo, mwo kwirikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwo twumvira ku mirongo migufi 375, 9685, 9815, 11995, 1995. Gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13630, 15460, 15675, 17750, 15530. Naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6640, 9470, 10170, 13630. N'Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turava duhana gahindukira yamara imbere yuko dusezerana n'uyutsa kugwego rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi CNC gwahagaritse kuva kuri no wa mbere imirongo ya FM Ijwi rya Amerika isamira nako ku butaka bw'u Burundi ni mu kiringo c'amezi atandatu atagihindutse. Bamwe rero mubagiye baragira ico bavuga kuri ryo ngingo ya NCNC barasaba yuko Ijwi rya Amerika ryotesurirwa kuko ngo abanyagihugu aribo bazohabonera. Rimwe mu vy'Ijwi rya Amerika ryagirizwa no kuba yoba yaratangaje amakuru ahushanye n'amategeko. Ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika buraremesha yamara abumviriza Ijwi rya Amerika kwa tacu butazokora kugira ngo ibiganiro vyacu mandanye muvyumva. Aho muri Amanda Bennett aramutswa Ijwi rya Amerika ku munsi wa gatanu yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika yuko ibiganiro bizobandanya bica ku buhinga bwa none butandukanye. Nuko rero ncuti bakunze b'Ijwi rya Amerika ako ino ngahaduce tuba turabangiriye ibiganiro vyacu muri kano kanya mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Makoze kutwumviriza aho mwari muri. Yakoze Magbilia Bero yegeranije amajwi na Lidiane Nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubasigiye kano karirimbo radio Ijwi rya Amerika karimbwe n'umukunzi w'Ijwi rya Amerika yitwa Jean-Marie Niyonkuru.
yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu Dina your own, oh baby. That is-